byari ibyishimo byinshi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ahagana saa yine n'igice nibwo leta y'u Burundi yavanaga amafaranga y'igipimo cya COVID-19 abaturage b'abakongomani ndetse n'abanyamahanga bari basanzwe bishura binjiye mu Burundi banyuze ku mupaka wa Gatumba ndetse n'indi mipaka icyo gihugu gihana urubibi na Congo. Tugeze ku mupaka wa Gatumba twasanze abantu bambukiye Burundi badatanze amadolari 5 muri banki ya Bankobu bari basanzwe bishyuramo amafaranga y'igipimo cya COVID-19 ndetse abo baturage ntibipimishaga. Iyo Muremyi David akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka twamusanze ku mupaka wa Gatumba avuga ko kuvana igipimo cya COVID-19 ari inkuru nziza.
Tunezerewe cyane rwose kuko yabituruhije kuri iminsi yose dore zitanu kujya butugarutse dore zitanu. Tunezerewe cyane kabisa, baryohe sana kabisa. Bigiye kudufasha kwambuka neza kwenda kurangura kurama inshuti n'umuryango mu Burundi ata kibazo na kimwe.
Mbere byagendaga gute?
Mbere kugira ngo ujabuke byasabe kuraha COVID, amatike n'ibindi bigasaba amafaranga menshi mu kugira ngo ushike kuraha umuryango n'ababanyi. Ubu udafite dolari za nk'ubu ufite agataye k'15,000 cyangwa 20,000 kugira ngo uronke dolari zo kuriha ugende kurangurisha 50,000 usanga ari ikibazo. Mu bwubu biroroshye cyane.
Ku mupaka wa Kabimbi uhuza Congo n'u Burundi mu bacuruzi ndetse n'abagenzi twasanze bashimangira ko ikugwaho igipimo cya COVID-19 ari icyemezo cy'ingirakamaro mu mibereho yabo.
Ubu nzo kwinjira kuza kurangura neza kubera izo dolari 5 bazikuye.
Wari umaze igihe kingana kutajya i Burundi?
Ngira ngo kuva korona itangura ninjiye i Burundi rimwe. Uroba no kubaza imyaka ibiri. Muri iyo miteze niho ninjiye i Burundi, hari mu kwa kane niho ninjiye i Burundi ngenda ku kibiri. Naho nyine byarangoye kwinjira.
Ngira si ibinyuma biraheze. N'ubu nebo iwabo bajya baguma bafite COVID hajya iwabo nabonye nabo ubu bako bararira kabisa. Bagiye ubu baratashye iwabo n'umodoka kibatwara. Ubu abantu bose tusigara dutambatamba ngaha kuri frontiere gusa.
Gusa nubwo igihugu cy'u Burundi cyavanye igipimo cya COVID-19, bamwe mu baturage b'Abarundi bavuga yuko binjiye muri Congo bishyuzwa amafaranga angana n'idolari 5 y'icyo gipimo mu gihe cy'iminsi 14. Nkeshimana Gerard na Niragira Elize ni abacuruzi b'amata twabasanze Kavimvira.
COVID hano ku mupaka kuri meze y'i Burundi iravuye, tubona yuko nk'iyo muri Congo nayo yoba hariyo byatworoye.
Mwishura ngahe?
Aha muri Congo twishyura idolari 5
mu gihe kingana gute?
Mu gihe cy'indwizi ibiri. Twasaba yuko nabo bayikura nk'uko Burundi naho n'iwacu bayikuye, kugira tugenda nta ngorane bitube bisaba, tukagenda neza, ugashaka kuva hariyo ukinjira muri Congo ukagaruka ugasubira i Burundi atacyo bisaba.
Twe turanezerewe kuba COVID yahavuye, kubera washobora kuba wizaniye ibyashara by'umwuka nk'10,000 ugasigaye utanze kenze mire ngaho, urumva n'amafaranga menshi. Twasaba ko Congo nabo badukurira iyo COVID nayo hamwe umuntu agenda yifite icyangombwa kiba akarengana atangora. Tukaronka n'amafaranga dushobora gusomera n'abana, kubera ari igihe ushobora gusubira inyuma atari n'ikingorongoro na kimwe wunguke.
Twagerageje kuvugisha abashinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa Gatumba ntibyadukundira. Gusa umwe mu bakozi bo ku rwego rwo hejuru ushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira yavuze yuko amakuru yahawe na bagenzi be bashinzwe abinjira n'abasohoka mu Burundi bamubwiye yuko igipimo cya COVID-19 cyavanweho mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ava ku mupaka wa Kavimvira ku bashinzwe abinjira n'abasohoka avuga yuko mbere ya COVID-19 mu mwaka w'2020 ku mupaka wa Kavimvira wanyuragaho abantu 400,000 ku munsi bagana mu gihugu cy'u Burundi, nyamara ubu bagereranya ko ubu unyuraho abantu 170,000 ku munsi. Ni ukuvuga yuko bagabanutseho inshuro zibiri. Leta y'u Burundi ivanyeho iki gipimo cya COVID-19 mu gihe mu bihe bitandukanye bagiye bakishyuza amafaranga idolari 135, ubu cyari kigeze ku madolari 5 abaturage b'abakongomani bishuraga uko banyuze ku mupaka wa Gatumba. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.